tubashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Urwaruka rw'Abanyafurika rushika ku 70 ruteraniye hano i Washington DC aho ruriko rusozera programme ya yari yatangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika.
Abari hiriganwa bidasanzwe ndwe muri Afrika yose benshi barahiganwa barondera kuronka aya mahirwe kuba rero mu mahirwe no mu bantu baronse amahirwe ni iteka rinini cyane.
Uza hano nize yuko nk'umu entrepreneur nize kwi to sell and to market myself.
Aba ni bamwe mu rwaruka rwitabiriye umugambi wa leta ya Amerika witwa Yadi muyijyane no kwisi ubutegetsi bw'abataliban bwihakanye ambasade za Afghanistan zose zo mu bihugu bishigikiwe n'Uburayi na Amerika. Idonido hano makuru yose ni mukanyi sasa. Amakuru yacu reka tuyatangurane na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaduteguriye agezweho ijyane no kwisi.
Iperereza ryakozwe n'ubutegetsi bw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasanze abana 973 b'abasangwa butaka ba Amerika baraguye mu mashuri ya leta y'abanyeshuri bararamo bahuhutewe mu gihe cy'imyaka 150. Abayobozi bakora mu ishami ry'ubutegetsi bw'igihugu bashyize ahabona ibyavuye muri ubwo bushakashatsi ejo kuwa kabiri, basabye leta gusaba imbabazi mu izina ry'ayo mashuri. Abo bayobozi bavuga ko impfu z'abo bana zagiye zituruka ku burwayi, impanuka n'ihohoterwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Amerika Deb Haaland yavuze ko aya mashuri yatandukanyaga abana babarirwa mu bihumbi n'imiryango yabo akabima n'uburenganzira bwabo bwo kwitwa abasanga butaka ba Amerika. Abayobozi bavuga ko ayo mashuri yamburaga abana b'abasangwa butaka amazina yabo akabaha y'Icyongereza, akabakoresha imyitozo ya gisirikare kandi akabahatira gukora akazi k'ingufu karimo guhinga, kubumba amatafari no gukora mu mihanda ya gari ya moshi. Abahoze muri amwe muri ayo mashuri yari akiriho kugeza mu myaka za 60 barimo abo muri leta za Oklahoma, South Dakota, Michigan, Arizona, Alaska n'ahandi batanze ubuhamya bw'ibyababayeho, bavuga ku bikorwa by'ubugome kandi bitesheje agaciro bakorerwaga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida mushya wa Iran Masoud Pezeshkian yarayarahiriye imirimo mishya nk'umukuru w'igihugu asimbuye Ibrahim Raisi waguye mu mpanuka y'indege mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Perezida Masoud akimara kurahira mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko i Tehran mu murwa mukuru yahise afata ijambo asezeranya abaturage kuzakuraho ibihano by'ubukungu Iran yafatiwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika kubera gahunda zayo za nuclear zitavugwaho rumwe. Yavuze ko afite gahunda yo kuzahora ubufatanye mu by'ubukungu n'ibindi bihugu ku isi afata nk'uburenganzira ntayegayizwa bw'igihugu cye. Yavuze ko atazatezuka ku gukuraho ibihano byatsikamiye Iran. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku cyumweru yemeje Pezeshkian, umugabo wabaye umudepite igihe kirekire. Yatsinze amatora mu kwezi kwa karindwi nyuma y'uko Ibrahim Raisi wari umukuru w'igihugu aguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ubutegetsi bw'Abataliban bwihakanye ambasade za Afghanistan zose zo mu bihugu byo hanze zifitanye isano n'ubutegetsi bwahoze ko bushyigikiwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Abataliban bavuze ko bataza agaciro pasiporo, visa cyangwa izindi mpapuro zifitanye isano n'ubutegetsi bwahozeho. Ni intambwe igamije kwigarurira ubuyobozi bwa za ambasade z'icyo gihugu mu mahanga. Abanyafghanistan bari mu mahanga bavuga ko ibyo Abataliban bakoze bidakwiriye kandi birimo akarengane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Afghanistan yatangaje ko itakemera impapuro zatanzwe na za ambasade zo mu bihugu by'Ubwongereza, Suwede, Ububiligi, Ubudage, Ubusuwisi, Autriche, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubugiriki, Pologne, Australia, Canada na Norvège. Iyo minisiteri yatangaje ko abari muri ibyo bihugu bakwiriye kwegera za ambasade ziyoborwa na Emirati ya Kiyisilamu ya Afghanistan iyoborwa n'Abataliban akaba ariho bakura impapuro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ko Israel na Liban bagirana ibiganiro byo kumvikana mu gihe ibitero hagati y'impande zombi bikomeza kwiyongera ku mupaka w'ibyo bihugu. Oriane itanga ishaka nibyo tubwira.
Ari mu rugendo rwiwe mu gihugu cya Philippines, umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yagize ati: mu gihe tubandanye kubona ibintu bikogwa mu karere kari ku mupaka Israel hana na Liban turafise amakenga ko bishobora kuvamwo intambara ikomeye cyane. Ugo rugendo rwiwe ntigwakiriwe neza n'imiryango amajana n'amajana y'abanye Israel babuze ababo hamwe n'ababanyi bariko bariyamiriza umugambi babona ko ari w'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ushingiye ku nyungu ziwe bwite za politiki. Israel yavuze ko kuri uno munsi wa kabiri yakoze ibitero by'indege z'ingwano n'ibindi by'inteko zigwanira ku butaka mu turere indwi turimwo abagwanyi b'umugwi Hezbollah mu buraruko bwa Libani. Ibyo bibaye ibitero bya vuba bikozwe mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu bisangiye. Ni nyuma y'iminsi mike habaye igitero cha roketi cyahitanye abana 12 mu karere k'imitumba ya Golan muri Israel. Ibyo byatumye ibihugu byo mu mahanga bigira amakenga menshi ko ugutana mu mitwe hagati ya Israel na Hezbollah bishobora kuvamwo intambara ikomeye mu karere mu gihe hasanzwe hari intambara hagati ya Israel na Hamas muri Gaza.
Noneho tujye ku mugabane wa Afrika ho umwami Mohammed wa gatandatu wa Maroc yategetse rekorwa ry'abanyamakuru Tawfik Bouachran, Omar Raidi na Suleiman Raisouni ni muri gahunda yo gutanga imbabazi ku mfungwa 2076 zari zarakatiwe nk'uko byemezwa n'ubutegetsi. Ibi byabaye mu gihe umwami Mohammed wa gatandatu wa Maroc yizihizaga imyaka 25 amaze ku ngoma. Itegeko nshinga rya Maroc riha umwami uburenganzira bwo kubabarira cyangwa kuvanaho ibihano. Ibi bikunda gukorwa mu gihe cy'iminsi mikuru mu rwego rw'igihugu. Abanyamakuru batatu bazwiho kunenga gahunda z'ubutegetsi bari barahamijwe ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina ariko barabihakana. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bavuze ko izi manza ari za politike. Tawfik Bouachran wari umwanditsi mukuru yakatiwe imyaka 12 y'igifungo, naho Omar Radi na Suleiman Raisouni umwe yakatiwe imyaka 6 undi 5 uko bakurikirana. Umwami yababariye abandi 16 bari barahamijwe ibyaha by'ubuheza nguni n'iterabwoba nyuma yo gusuzuma uko bahagaze nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutabera. Umutwe w'intagondwa ukorana na Al-Qaeda watangaje ko wishe abacanshuro 50 b'abasirikare ba Mali mu gitero wagabye mu ntara ya Kidal mu majyaruguru ya Mali hafi y'umupaka wa Algeria eje ni mukamusi arakomeza.
Icyo gitero cyabaye ku munsi umwe inyeshyamba z'abatuareg zizwi ku izina rya CSP PSD zivugiyeho ko zahitanye kandi zigakomeretsa abasirikare benshi ba Mali n'abacancuro ba Wagner mu minsi y'imirwano mu mujyi wo ku mupaka wa Tenzawaten. Umubare w'abapfuye ugaragaza ikibazo gikomeye bisa n'ibiganisha ku gutsindwa cyane k'umutwe w'abacancuro b'Abarusiya Wagner kuva winjiye mu ntambara imaze imyaka 2 ufasha abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali kurwanya imitwe ya Kiisilamu igaba ibitero by'inyeshyamba mu karere ka Saheli kuva mu 2012. Icyakora Wagner kuri uyu wa mbere mu buryo budasanzwe mu itangazo wavuze ko abarwanyi bawo barwanye ku ruhande rw'abasirikare ba Mali hafi ya Tenzawaten kandi wahatakarije abasirikare benshi harimo n'uwari umuyobozi wabo Sergei Shevchenko. Abanyarubuga benshi b'Abarusiya bandika ibijyanye n'igisirikare batangaje ko hapfuye abasirikare byibura 20 mu mutwa wa Wagner. Ingabo za Mali n'iza Wagner zagabweho igitero mu buryo butunguranye nyuma yo kuva mu mujyi wa Tenzawaten bari bagerageje kwigarurira bawambura abitandukanyije bayobowe n'abatuareg. Abategetsi muri Mali bashinje abatuareg n'imitwe y'abajihadiste gufatanya. Mali igihugu ingabo zafashe mu butegetsi muri kudeta mu 2020 no muri 2021 yavuze ko ingabo z'Uburusiya zihari atari abacancuro ba Wagner ahubwo ko zifasha guha imyitozo ingabo z'igihugu n'ibikoresho byaturutse mu Burusiya.
Arakoze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma kurano makuru yaduteguriye ijya nino kwisi aya na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. ari mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahede mu Burundi hagiye kuba rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi guhera ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kuza kwa munani ku miliyaridi 97 zikenewe hamaze kuboneka izigera kuri 66 zatanzwe na leta y'ico gihugu ibindi kuri no nkuru ijuru ya Amerika teguyice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo ibitungwa boroye imirima bafise agataka karimwe imirima n'akarimwe ibiti n'abana bo mwibarabara bazoharurwa Nikola Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko gwaheruka gutunganya ico gikogwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa harusasuma nkiyo munama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikogwa byo guhimiriza abarundi bazokwita bico gikogwa umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yatanze ubu butumwa
kuko naho twivuga ngo utugatuje muri yambo na kazoze y'igihugu cyifashe mu 2040 gitembere mu 2060 tutazi uko tungana tuzi kwa gataka kacu kataguka uzuba twoje mu na kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza ako niyo twamanza kumenya uko tungana tukabona n'agataka duvize uko kangana yatumenye uko twitwara kugira dushe kuri yambo nakazoza
politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye umushikiranganje wa mbere yagabesheje abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikogwa rusasuma kandi izo wa mugihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwita amatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya Ndayishimiye Nikola ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikogwa bibiri
kuko twebwe meme uko bikogwa twebwe duca inzu ku nzu mugabo umuja kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription c'est kandi ubwiye kugira uyandikishe ukwinjije imyaka y'ukuzotora ama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora iyo utanabuye muhira ngo ugende nta numwe akubona nta numwe azakukura mugabo twebwe muri rosansu manabivute tuzoca inzu ku
uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye igitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikogwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira ingufu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu nibajuragirike hasabwa ko atakindi gikogwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa imisi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikogwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganyiriza imigambi y'iterambere umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva
Gervain Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'abarundi abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye umushikiranganje mbere yarabagabesheje ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikogwa ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa ahanishije hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batere imbere Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazigitigire cabiyitunganiriza
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu mu Burundi kidafise service za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza aha muri imi mu myaka, nzobangeza. Planification na kuyasubira. Haba muri Ministere de Finance, planification barayine. None ibi wewe umva nk'umushikira atubwira ngo regide zo ngwamazi ngo ntibagunye ngo baplanifye ngo ngene gisagara kizoguma gikura ubu rero uruzuye rero n'ibyo bigenda gute amatara n'amazi no nibikunda
abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo rusansuma bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma basaba kubizova muri ico gikogwa byo bintango byo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu uyu mukenyezi nawe wo muri karitiye ya Yoba aho nyene kumugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu ubwo rusasuma gwategerezwa kuba mu mwaka wa 2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya abazorukora habategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshure bakwije ibisabwa n'amategeko kirazira ko bavukana baronse ico kiraka hari abandi batararonka izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa ama mashine nyabwonko hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 z'ukwezi kwa munani umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba tarabaho
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ugaruka go nyafrika rushika ku majanindwi ruteraniye hano i Washington DC aho ruri kurasozera umugambi wa yari watangujwe na Barack Obama yahoze ari president wa Amerika imyaka 10 iraheze uwo mugambi wa leta Amerika utanguye abarundi batoranije kwitabira inyigisho z'uno mwaka ni batanu abanyarwanda ni 14 mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yarayakurikira inama yahuje urwo rwaruka n'abategetsi ba Amerika
Inama yarwo irabera muri hotel ya Rutura Omni Sheraham Hotel iri hano muri Washington DC bose bafite ibyo basanzwe bakora mu bihugu byabo ari byo shingiro ryo gutoranywa mu bitabiriye inama ngaruka mwaka imaze imyaka 10 itangijwe na Barack Obama wahoze ari president wa America Umuhoza Honorine ukomoka mu Rwanda arasobanura neza ko korora inkwavu bikamugeza muri Amerika mu nama yo kuri uru rwego ari ukubera ingaruka z'ibikorwa byiza amaze kugeraho no kugeza ku bandi
tugira ubworozi bw'inkwavu tugafasha urubyiruko rudafite akazi tukabaha inkwavu hanyuma tukamara kubaha inkwavu tukazagabana inyungu nyuma yaho rero kuza hano nize yuko nk'umu entrepreneur nize kwi to sell and to market myself namenye no kubibwira abandi kugira ngo banyumve ndetse no kugira ngo nyine ngeraho ngera mbone ubushobozi mbone abafatanya bikorwa n'ibindi bitandukanye
undi waturutse mu Rwanda witabiriye inama ni niyo nkuru Audace uyu ahagarariye ikigo Digital Umuganda gikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ubwenge bukorano yemeza ko ibikorwa bye ari byo byamugejeje muri Amerika
mu kuza hano byaciye mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa bya company dusanzwe dukora Digital Umuganda dukora ku bwenge bukorano ari byo artificial intelligence cyane cyane ku ndimi za Afrika aho ubwenge bukorano bumaze iminsi cyangwa bumaze igihe bukoreshwa ku isi yose ariko ugasanga kuwukoresha mu ndimi za Afrika biracyari hasi rero nibwo turi kubaka ibikorwa remezo mu ndimi nyinshi twahereye ku Kinyarwanda ariko turi kubaka n'izindi kugira ngo ubwenge bukorano bubashe gukoreshwa mu Rwanda n'ahandi muri Afrika ubwenge bukorano cyangwa artificial intelligence bufite ikintu cyinshi ibintu byinshi byakorwa haba mu rwego rw'ubuzima mu gufasha abantu kubona amakuru y'ubuzima haba mu rwego rw'ubuvuzi haba mu rwego rw'ubukerarugendo aho abantu bashobora gukoresha isemuranyandiko cyangwa machine translation bagakora mu rurimi rumwe rw'amahanga bamukerarugendo bavuga babishyira mu Kinyarwanda cyangwa bakavuga mu Kinyarwanda bakabona amakuru
ku ruhande rw'i Burundi ruremesha RD ufite ikigo gifasha guteza ubumenyi imbere gufasha urubyiruko mu bikorwa bitandukanye ndetse no kwita ku bidukikije arasobanura ibyishimo atewe n'uko uyu mwaka yatoranijwe mu bitabira iyi nama
kuba rero uyu munsi ndi muri abo bagiriwe baronse amahirwe gushobora kwitabira ihigurwa gushigikirwa kukuronsa ubumenyi mu bijyanye n'inyifato nziza ningene boshobora guterera mu kibano aho basanzwe baherereye n'iteka cyane rikomeye kuko abari higanwa ridasanzwe muri Afrika yose benshi barahiganwa barondera kuronka aya mahirwe kuko rero ni mu mahirwe no mu bantu baronse aya mahirwe n'iteka rinini cyane kuko no mu Burundi ndetse twashoboye kuza turi batanu kuba ndi muri abo batanu navyo nyene n'ibintu byo kwishimira
Iyi nama yitiriwe Mandela ibera muri Amerika buri mwaka imaze kwitabirwa n'urubyiruko rwo muri Afurika 500,000 kuva itangijwe muri 2014 Abanyarwanda bitabiriye inama y'umwaka ni 14 naho Abarundi ni batanu nkuko wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama yabyifuje atangiza gahunda ifite intego yo guhuza abakiri bato bafite impano zitandukanye kugira ngo bahure baganire kandi banubake umubano hagati yabo na guverinoma ya Amerika n'imiryango y'abikorera. Iyi nama kandi ije ikurikiwe n'ibyumweru bitandatu by'amasomo uru rubyiruko rwagiye ruhabwa mu makaminuza ari muri leta zitandukanye zo muri Amerika. Tim Harris Shimwe, Ijwi rya Amerika, Washington.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya tubashikiriza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no mu bihe tuba tugezemwo. Ni mu kiganiro Amerikana na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza. Ku itariki ya 30 y'ukwa karindwi 1956, perezida wa 34 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dwight David Eisenhower, yashyize umukono ku itegeko ryimakaza interuro In God We Trust nk'icyivugo cyangwa intego y'igihugu. In God We Trust ni nko kuvuga ngo dufite ibyiringiro mu Mana. Yajite ikaze mu kiganiro Amerikana. Interuro In God We Trust yadutse bwa mbere na mbere mu 1814, ariko siko yari yanditse neza gutyo icyo gihe. Mu 1812, Ubwongereza bwateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara yiswe mu mateka intambara yo mu 1812 yamaze imyaka itatu. Imwe mu mirwano ikarishye cyane yabaye mu kwa cyenda 1814 muri leta ya Maryland ahitwa Baltimore, nko muri kilometero 66 uvuye i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abongereza barashe bikomeye ikigo cya gisirikare cyaho cyitwaga Fort McHenry. Umuturage witwaga Francis Scott Key, umunyamategeko wakoreraga i Washington, yari yagiyeyo mu rwego rw'akazi ko gufunguza umuganga w'umunyamerika abasirikare b'Ubwongereza bari bataye muri yombi baramufunga. Yakurikiye imirwano ari mu bwato bw'intambara bw'Abongereza bari bamucumbikiyemo. Mu gitondo kare ku itariki ya 14 y'ukwa cyenda rero 1814, yatunguwe no kubona ibendera rinini cyane rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rihagaze bwuma muri icyo kigo. We yakekaga ko Abongereza bari baraye bakigaruriye. Kuba rero ryari rigihari bisobanura ko ikigo cyari kikiri mu maboko y'Abanyamerika. Inganzo yahise imufatirana yandika umuvugo awita Defense of Fort M. Henry, ni nko kuvuga ngo kurwana ku kigo M. Henry. Ariko uyu muvugo wamenyekanye cyane ku izina bitaga ririya bendera, The Star Spangled Banner, bishatse nko kuvuga ibendera rishushanyijeho inyenyeri. Uyu muvugo waje gushyirwa no mu njyana ubyara indirimbo. Mu gitero cya kane harimo umurongo uvuga ngo And this be our motto, In God is our trust, ni nko kuvuga ngo ibi nicyo kivugo cyacu, mu Mana niho ibyiringiro byacu biri. In God is our trust yahindutse In God We Trust mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu, Civil War mu Cyongereza, yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Icyo gihe abaturage benshi bari bakeneye ihumure, maze bajya cyane mu byo kwishyira mu maboko ya Rurema. Abayobozi b'igihugu bashatse nabo kubakomeza no kubagaruramo icyizere, kubereka no kubumvisha ko nabo bakomeye ku Mana. Noneho mu 1864, Congress ishyiraho itegeko rihindura iriya nteruro In God is our trust mo In God We Trust, kandi rivuga ko byandikwa bwa mbere na mbere ku bikoroto mu nyuguti nkuru. Indirimbo The Star Spangled Banner yaramamaye cyane by'umwihariko mu gisirikare, bakayiririmba mu birori byose, irakundwa ku buryo butangaje. Noneho mu kwa gatatu 1931, Congress ishyiraho itegeko riyigira indirimbo yubahiriza igihugu. Perezida wa 31 Herbert Hoover yarishyizeho umukono ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1931, naho ririya bendera The Star Spangled Banner riracyariho, riba mu nzu ndangamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Hagati aho kuva mu 1782 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite ikivugo kitanditse mu mategeko nubwo cyamye kiri ku kirangantego cyayo cyanditse mu kiratini ngo e pluribus unum bishatse nko kuvuga ngo umwe ukozwe na benshi cyasimbuwe na in God we trust noneho binyuze mu itegeko Congress yemeje mu kwa 1956 na President Eisenhower arisinya ku itariki ya 30 y'uko kwezi. Uretse kuvuga ko In God We Trust ariyo ntego cyangwa se ikivugo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iri tegeko rigena ko igomba no kwandikwa ku bikoroto byose no ku noti zose mu nyuguti nkuru. Inoti za mbere na mbere zanditseho In God We Trust zasohotse mu 1957. Ijwi rya Amerika. Bamwe mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanga kwimika interuro In God We Trust nk'intego y'igihugu binyuranyije n'itegeko nshinga ryacyo ritegeka ko leta n'amadini bigomba gutandukana. Mu bayirwanya harimo n'abemeza ko ikumira abatemera Imana. Bahora rero bitura inkiko kugira ngo zitegeke guverinoma kubihindura, ariko bagahora batsindwa kugera no mu rw'ikirenga. Ku rundi ruhande, ku baturage benshi, iyi nteruro isobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihora irinzwe n'Imana. Bavuga ariko ko itagifite aho ihuriye n'iby'amadini, ahubwo ko yahindutse umurage w'amateka n'ikimenyetso cyo gukunda igihugu. Icyegeranyo cyakozwe mu 2003 n'ibitangazamakuru USA Today na CNN bifatanyije n'ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa Gallup kivuga ko abaturage 90% bari bashyigikiye ko iriya nteruro In God We Trust ikomeza kuba intego y'igihugu no kwandikwa ku madolari yose, inoti n'ibikoroto. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ni ngaha makuru yacu agarukiye. Mwakoze kudutega biri kuri mikoro ari kumwe na Diane Ninahazwe, Nadia Tahanwe yegeranije amajwi. Tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza.